mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero 19 ni metero 22, mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ndare kwa gatano ndizeye yabaye umwami wa nyuma w'u Burundi. Ndizeye umwana w'umwami Mwambutsa wa kane Bangira Icenge yabaye umwami w'u Burundi kuva mu mwaka w'1915 gushika mu mwaka w'1966. Ndare wa gatano ndizeye yimitswe ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'1966, nyuma yuko akuye se wiwe ku itariki 8 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1996. Abakomoka mu nda y'ubwami bakaba bavuga ko yatawe mu rudubi n'abari bafise umugambi wo gutembagaza intwaro y'ubwami, bamwize ikiraro kugira bashikire ubutegetsi. Yafashe izina ry'umwami Ntare wa gatanu, yarafise imyaka 19 ico gihe. Yakuwe ku butegetsi na Kapiteni Michel Micombero inyuma y'amezi atatu gusa, ku itariki 28 y'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1966. Micombero yaciye atangaza umuzo wa Repubulika mu Burundi yabereye perezida wa mbere. Ntare wa gatanu yagandaguwe mu mwaka w'1972 mu buryo gushika ubu butarasobanuka nk'uko bivugwa n'abakomoka mu nda y'ingoma y'ibwami i Burundi. Muri iki gihe bibuka imyaka 49 ijana ku myaka 50 cyanke igice cikinjana, ndize yagandaguwe bifuza gusubira kwibutsa leta y'u Burundi umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi severe n'izindi nzego zijejwe ubutungane, ko bidashoboka ko igice cikinjana gishika umwaka uza bakiri mu mwijima ukuri kutaraje habona, mu gihe babona ko urupfu rw'umwana w'umwami rwabaye akamizwe n'ingoma. Ni mu kiganiro muri Isanga twatumiye Madame Agnes Nindorera ari mu bashinze ishyirahamwe Fraternite Ishaka ari Bujumbura mu Burundi. Ildefonse Rugema umuganwa w'umunda y'ingoma ayoboye ishyirahamwe rishyira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise ari mu Bwongereza, na Ciza Remy Muhigwa ayoboye komite umugwi ku kirimba w'abaganwa bari mu Bubiligi komoka abari mu gihugu c'Ububiligi no mu Buholandi, muzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu ndize ari mu Bubiligi. Batumire mbanje kubaramutsa mwese. Untangamarara nagerageje kuvuga ku bijanye n'umwami Ntare wa gatanu ndizeye. Uretse ibyo navuze mu ntangamarara, abatazi byinshi ku mwami ndizeye nibihe umuntu yokongera ko? Reka mpere kuri wewe Ildefonse Rugema.
Murakoze kuduha ijambo. Ndizeye Karori ni umuganwa umwami Mwambutsa Bangira Icenge, yari abafise abahungu babiri, umuganwa Rudoviko wa Gasore n'umuganwa Karori Ndizeye, akagira n'abandi bana b'abakobwa. Mugabo nshatse kuvuga ko yari afise abahungu babiri gusa. Hanyuma murazi neza yuko Rudoviko wa Gasore ari incungu yo kwikukira ku Burundi, azwi cane n'abarundi nka bose. Uwo nawe akaba yagandaguwe ahejeje gutsindira umugambwe wiwe Iprona, umugambwe Iprona waharanira ukwikukira ku Burundi. Iyo ntsinzi akaba yarahejeje kwitahukana. Agandagurwa rero umugambwe Iprona umaze ukwezi kumwe utsinze. Muri ico gihe rero muca mwumva yuko umwami Mwambutsa yasigiranye umuhungu umwe ariwe umuganwa Karori Ndizeye. Igihe rero bagandaguriye mukuru we umugani wa Ludoviko Rwagasore ico gihe Karoli Ndizeye yari afise nk'imyaka 14 gusa yari akiri muto kandi mukaba muzi mu Burundi yuko mu bisanzwe hatorana ingoma abana b'abahungu ata mukobwa canke umukenyezi atorana ingoma y'u Burundi aho rero zarateye amakenga umwami Mwambutsa kubera bari baheje kumuhekura umuhungu we w'imfura hanyuma aca arondera ingene asa n'ubuhungisho umwana we yari asigaranye Karoli Ndizeye kugira baje kubandaniriza amashuri hanze 62 umugani wa Karoli Ndizeye niho yarongikwa na se kwiga mu gihugu cy'u Busuwisi murumva ko twari duheje kuyikukira umwami Mwambutsa yaragize ibibazo duheje kuyikukira kubera yarahije kuri umuhungu wiwe w'imfura hanyuma haba icuka kibi muri politiki y'u Burundi kubera n'abagwanira hamwe n'abari bafatanije urugamba n'umugani wa Ludoviko Rwagasore byabaye nk'uko babaye nk'abasubiranamwo mu nama nshingamateka hatangura kuba icuka kibi ufatiye ku moko kandi murazi neza yuko muri iyo myaka yo kwikukira ariho ibihugu abyose muri Afurika byariko birashaka kwikukira ariko araza umuzi wa bita aba nationalist
muravuze rwose yari yamuhungishije kubera ibintu bitari bimeze neza aja kwiga iburaya yamaze igihe kingana iki
yamaze yo nk'imyaka 4 niko novuga kubera mu 65 tubanje gusubira inyuma gatoya murazi neza yuko ariho umwami Mwambutsa bangira ishenge yategwa ku Kirimba bari mu kwezi kw'icumi itariki 18 ijoro rishira itariki 19 aho niho bamutera ku Kirimba abashatse gutembagaza
muvuze abo bantu mushobora kubwira batwumviriza bari bo abo mwibaza ko bateye Kirimba cha Mwambutsa
aho nagomba nshikire kwingene Karoli Ndizeye yagarutse mu Burundi 66 mungareka nishuri kuri ico kibazo murazi neza yuko mu Burundi nkuko nari ntanguye kubivuga hatanguye kuza ibintu byo gutangura kwinubana bifatiye ku moko ari uko bivuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda murazi yuko habaye ingorane abahutu bagasubiranamo n'abatutsi bagize revolution bavuga yuko yari ihagarikiwe n'ababirigi bahagarikiye abahutu kugira bakubure intwaro y'ubwami bavuga yuko yari iy'abatutsi ibyo rero byarashatse kuza mu Burundi naho ariko rero kubera abarundi bayoboka cyane umwami kandi bari bagize urunani ibyo bintu byamo barabyirinze ntibyashika mu gihugu mugabo murumva yuko impera n'imperuka byatanguye kwinjira mu nama nshingamateka 62 mugabo biba ari uko umugani wa Ludoviko Rwagasore agandaguwe aha rero nshatse kuvuga yuko bateye ku Kirimba ari ababandanije ico ciyumviro kuko bokora nko mu Rwanda bavuga ati reka natwe twikure ku mwami igihugu tucigarurire arakagwira rero gatoya n'ukuri aha mu nyube neza turakunda kujaniranya n'akagwi gatoya abahutu bateye ku Kirimba c'umwami hanyuma bateye igisirikare cy'u Burundi kirimo abahutu n'abatutsi naha nimo habemo bifata nabi si abahutu n'abatutsi bagiye kurwanira ku Kirimba igisirikare cyarimo bose kiratesha abo bagomba kwica umwami bagomba gutembagaza ingoma y'u Burundi hanyuma muri abo basirikare bagiye gutabara umwami haciye havamo akagwi k'abatutsi aho gushikiriza intwaro gusubiza intwaro umwami Mwambutsa baciye basa n'umwinuba ahubwo ya kudeta yatangura kakagwi k'abahutu ica yigarurirwa n'akagwi k'abasirikare babatutsi
ntaguciriyemo nico cyo cyatumye umwami Mwambutsa cava mu gihugu kubera icyo
ego me bizara mu tema kinga kandi yarasanzwe akitswe n'amagara umwami Mwambutsa nibyo abantu batazi yarakitswe n'amagara kuva 62 ingwara yaragwaye hanyuma akamagenda kwivuza muri icyo gihe rero bamutera inyuma yaho nibaza ko atanindwi zibiri zaheze yaciye aje hanze hanyuma agiye hanze kwivuza kakagwi kabashatse kwigarurira intwaro baciye rero baboneraho akaryo ko kumuheza hanze kugira ntagaruke hanyuma rero niho rero bica bifatana n'ibyo by'uko bahavuye barondera umuhungu wiwe yarasigaranye ari umwe
ntaguciriyemo mwavuze ko yari asanzwe ari bura icyo gihe yari bura ya icyo gihe biba ntiyari bwagende ntiyari bwaje buraya
tugihe murumva neza yuko uko ugomba kwica umwami no gutembagaza intwaro y'ubwami zabaye ku itariki 19 z'ukwezi kw'icumi 1665 muri icyo gihe umugeni wa Karoli Ndizeye ntiyari mu Burundi yari mu Busuwisi hanyuma indwi zibiri ziheze nk'ukwezi kw'11 niho umwami Mwambutsa yaje hanze hanyuma agiye hanze kakagwi k'abasirikare b'abatutsi nganaho nyine mu nyuve neza ntibari batumwe n'abatutsi bose nibo baciye batangura gukurikirana kakagwi k'abahutu n'abandi batarimwo barajaniranije bashaka guca urubanza rw'abagombye gutembagaza kwica umwami bagombye gutembagaza intwaro y'ubwami
murazi neza ko
haba ibintu byo guca imanza mu kwezi kw'12 ko mwaka nyine 1665 hakicwa abantu batari bake kandi ibyo bakabigira ku izina ryabo badatumwe n'umwami umwami murumva yuko yari agitwara arababwira ati izo manza muri ko muraca mubanze mutenyenye ngaruke mu gihugu nyagire abantu mwica ku izina ryanje kuri icyo kibazo mubajije rero umugani wa Ndizeye yari akiri mu Busuwisi ndaza kubabwira mu nyuma ingene yagarutse mu Burundi rero
yego nashaka nze kuri Remi Muhigwa wo bandaniza ko ukavuga igihe yagarutse mu Burundi
cyo nibuka kuri intare bagacyane Burundi imbere yatarabaga wa gatanu nacyo umugani wa Karoli Ndizeye ndamwibuka neza muri 1964 yaraza muri yaje muri vacances icyo gihe uwo mwaka naba ku Kinimba naba ku Ipare y'i Bujumbura hamwe na notre grand-père Mwambutsa Karoli yakaza muri vacances umwana w'amahoro ugafise umutware afise nyene kujya yasa neza ari mu mahoro ndamwibuka akina ari muhira nyene ibintu bya famille ona bitandukanye nane iyo pense que des fois ça nous dit histoire n'ibindi iyo ipombe ndayizi nari umwana afite imyaka 10 ngiro ndabizi muri famille iyo yaraje muri vacances amasuri inyuma Mwambutsa nawe yagiye en deux fois abanje kugenda muri Congo amaza Burundi amusha agenda i Burayi icyo gihe muri 1965
yego iyo precise nuko umwami nibizogira mutere ku Kirimba yarabaye nk'uhungira muri aho muri Congo hanyuma mugabo aragaruka agarutse niho yatangura kwitegura kugira aje kwivuza hanyuma rero ibintu byakurikiye ni by'uko abagombye gutembagaza intwaro y'ubwami bateye umwami ku Kirimba bagomba kumwica havuye hacaba imanza izo manza ziba umwami atari hari akiri i Buraya kwivuza hanyuma rero abagize izo manza urumva abari kuvugwa cyane yari Micombero na Simbananiye yari secrétaire d'état à la justice urumva rero bacira imanza abari bateye umwami ku Kirimba no kuvuga harimo abahutu benshi ni uko byagenze hanyuma rero bica bisa n'uko umenga n'abatutsi bari kwakira imanza abahutu aho rero niho ibyamuko byagiye gukara kuko igihe bacira izo manza hariho n'uwahoze ari mu mushikirangoma wa mbere Bamina Joseph kandi akaba yari umugendanyi wa Gwagasore urumva nawe nyine bamuciye urubanza rwo gupfa mu kwezi kw'12 n'abandi
nashaka nze kumenya ngene Rizeye yagarutse mu Burundi yagarutse mu Burundi muri icyo gihe
urumva nawe ngeze ngaho haciye imanza mugabo ikintu murazi neza yuko habaye ubwicanyi bwa mbere bufatiye ku mwoko bwabaye muramza aho bita usangana ibyo rero mu gihe bibaye niho byatanguye kwerekana ko ari icyuka kibi mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi bifatiye kuri izo manza zaciriwe bamwe bakicwa abandi bagafungwa urumva rero ntare wa gatanu yagarutse mu Burundi mu kwezi kwa gatatu mu 1666 atumwe na se wiwe umwami Mwambutsa amubwira ati genda aramutuma agende guhumuriza Abarundi ababwire yuko ariko aratora mitende agira aganuke azoganuka vuba iryo jambo ryavugiwe ibubanza itariki 12 zabuzwe kabiri itariki 17 ni itariki 24 ukwezi kwa gatatu 1966 hanyuma rero aho niho ubwa mbere umuganwa Izeye Karoli yagaruka mu Burundi kandi mwumva yuko icyo gihe nta bintu byo gukura se yarakigamburukira se nta bintu byo gukura se byari bigatangure
reka mbaze ntandukire kuri ico kibazo mbaze Remi Muhigwa muravuze ko atamigambi umuganwa icyo gihe Ndizeye yarafise yo gukura se kuba byarashitse bikaba muravuga ko arabamutaye mu rudubi nagomba mbaze wewe Remi Muhigwa byagenze gute
cyageze gute cyo nyene mu mujyango nabona numva niko bamwe bari hasi yiwe basa naba bakiri bato batangana nka Muhigwa se wanje arakuze gatonya yumviye ko bagize neza kushiraho Karoli kugira ngo igihugu batakimusimbura ivuga nyine bakijere ibuka ko se wacu Muhigwa yarabujije akabwira ibyo mushaka gukora se ibyo namba nta muzoshika ariko niba niteze amatwi harimo beau-frère wiwe harimo abandi bari hafi navuze amazina na Micombero yari le premier secrétaire wa défense yazanye u Burundi na Muhigwa ari premier ministre yakunda kuzimurira n'ibiki n'ibiki acayamo na uri ya Kiwama abijamo n'abandi baramukonga nka buhoro ati ndaremera azinga kwagira neza nta bundi umwana atarafite amambition politique exagéré bien samuragwa
yarafise imyaka 19 icyo gihe
19 vraiment nk'umwana ushitekereje kandi uruhande yiwe niba bafite iyo migambi yo kuraho ubwami wewe sibyiwe nambara gatoni cyahise ngo arameze umwaka umwe mutatu na kane ngo arameze imbere wawe undi nyene umwana w'umuryango uprince yari muganwa w'iteka yego
Micombero yamukuye ku butegetsi ku itariki 28 y'ukwezi kwa Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe 1966 icyo gihe yaciye aja he Ile-de-France
aha nibaza ko twandamiza hano aringeze urumva icyo gihe se wiwe amurungika guhumuriza Abarundi kuko murumva hari haheze nta mezi hasi ane umwami mwambutse atari mu gihugu hanyuma rero atuma umuhungu wiwe izo sinabisubiramo narimeje kubishikiriza hanyuma rero umuganwa Ndizeye arasubira mu Suisse aza gushikiriza se uko yabonye ibintu n'ingene bamwakiriye n'ingene abanyagihugu bamurindiranye igishika cyinshi aha rero ibintu byagiye gukomera mu gihe mu kwezi kwa kane niho murumva yuko umuganwa Ndizeye yarakiri mu mashuri yarakiga ariko yaragendeye igihugu cy'u Faransa arakigwa n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe kandi umukuru w'igihugu yarakomeye cyane mu mateka y'Abafaransa mu perezida witwa Charles de Gaulle aramwakirana iteka kandi Charles de Gaulle benshi bavuga yuko naho yari perezida wa Repubulika mugabe yari umumonashiste akunda intwaro z'ubwami hanyuma rero mu nyuma niho yasubira mu Burundi mu mbo zitumvikana kuko aho yasubiye mu Burundi atabwiye se abagomba gutembagaza intwaro y'ubwami ari abo tuvuga ba Micombero na Bansimbananiye urumva nibo bagerageje kugira agaruke mu Burundi kugira bamwimike atware mugabo rero byabaye nko kumuta mu budumi nkuko twabivuze kuko ingoma y'u Burundi niwe yari samuragwa w'ingoma y'u Burundi nta wundi bariko barayigwanira niwe wenyine yari samuragwa w'ingoma y'u Burundi urumva igihugu yarazi ko ari we azokiramutswa mu minsi mike aho rero nta kintu bavuga ngo yari kuragwanira gutwara ingoma yari nk'iyiwe hanyuma agarutse mu Burundi urumva niho rero ivyo umwene wacu Remi yari kuravuga ngaho abo bamuja mu matwi baramwemeza yuko kandi icagiye kumugondoza nuko yabibwirwa na bamwe bashikira mu muryango inshuti ziwe n'abandi hanyuma rero niho bamugondoza acaguma ngaho mu Burundi hanyuma mwambutsa yari yavuze yuko ashaka gutaha suvuga ngo ashaka gutaha yari yakize aratanga n'itariki yuko asubira mu Burundi itariki 25 z'ukwezi kw'indwi 1966 mugabo rero kubera byari bigoye kugira abo bagomba gutembagaza intwaro y'ubwami babiborohere nuko mwambutse amaze gutaha byari kubagora cyane kumvisha abanyagihugu ingene bakuye umwami kandi ari hari bizari kubona barabati bamutamurudubi ko byagenze n'ibintu twatoje kandi n'ibintu twabwiwe n'ababibonye urumva rero kugira umwami bamuheze hanze umwami mwandutsa muheze hanze iyo tariki ya 2025 zo kwezi kwindwi baciye bagerageza gusha umuhungu wiwe kugira avuga ijambo ryo kumukura no kumuhagarika kumukuraho sinovuga ko ari byo kumukura ntibyakunda kwari kumuhagarika hanyuma rero iyo tariki batabeshyira imbere y'uko umwami agaruka umwami mwambutsa agaruka iyo tariki bayishyira itariki 8 z'ukwezi kwindwi rero niho ko byakibigwe
reka abandanirize ngaho Remy Muhigwa mu nyuma byacye bigenda gute muri make amaze kwimikwa muri ubwo buryo byamaze igihe kinini byamaze amezi atatu micomiro acagira kudeta zana republika muri make utubwire ingene byagenze inyuma yaho iyo umuganwa icyo gihe ndize yari yimitswe muri ubwo buryo mwavuze yari yabaye umwami ntare wa gatanu byacye bigenda gute
Kuri make urumva ngenda n'amezi atatu gusa baciye cy'umwami nyine acaba icyo bita ngo simbayibwa mu kirundi visite officielle muri Congo kwa Mobutu ngiye mu muteri perezida wa Zaire Congo yitwa Zaire icyo gihe nuko rero ari kwa Mobutu i Kinshasa niho bacaga ibyo kudeta hize se urumva n'ibintu byatanzwe mbere n'abatashinga imizi y'ubutwari bw'ibiguma y'ingoma yiwe acamba organiza visite officielle muri Congo Zaire de l'époque rero ari muri Congo n'abacagira kudeta abantu bose bakurikiwa n'inkuba namwe murabyumva nuko byagenze ki nyine n'inganga ya Repubulika yatanguri abavyeyi bacu ibintu bavuga hanyuma
yego muri icyo gihe yaciye aguma muri Congo canke yaragiye i Buraya byagenze gute muri uwo mwanya gushika ibyamushikiye mu 72
bimake amaze nk'indwi cyangwa indwi zibiri Kenya cyane iminsi mike mu Mobutu wacu amufasha kugenda i Buraya kuyabona yaje kwatashe Burundi asha genda i Buraya agenda kwa sewiwe kwa Mwambutsa iki asaba ikigongwe ako kazi bano ibyo byose uyu mubyeyi yamubwiye ati ntakundi byabaye nacaga kuba mu Budage umubyeyi wiwe Mwambutsa mwari Mwambutsa ari mu Buswisi wewe acagenda asiba mu Budage ko n'umu Budage nanye yarahinze ashaka kuba mu Budage akiyabanje guca muri Swisi kwa mubyeyi
yego byagenze gute kugira ngo agaruke uburyo yagarutse mu Burundi 72 byamuviriyemwo kugandagurwa byagenze gute muri make
byagenze gute ni piège et de fois aza kuri Swisi yamwo ni piège bamugiriye ni piège bamugiriye kuko asuye atashe bamukuye ahungiye mu Budage yatangwe kugira amafaire kuba homme d'affaires ikongereza amafaire kandi bikagenda neza ashaka kwikomeza no komeza umuryango hanyuma aca ngaha mu Bubiligi ari mu Bubiligi yakumwe n'abagenzi biwe n'uwitwa Emmanuel Biha kuza mukyara wiwe muganwa Emmanuel Biha n'abandi bariko biyumvira tutagere kumukuri muzeye urugendo rwa business rwa affaire muri Uganda canke Arabiligi icyo gihe sibanani nawe nyine ari ngaha icyo gihe amwe yo kaya una idea nini bari balungitse umudamu w'umunyarwanda kazi akorera aja mu matwi y'umwami ya ntare Karori amubwiye ati wino muri Uganda nta kibazo gushishikara akazi kawe ako kudandaza yari mu mafaire yarimo Karori ati arabyemera inze yemwa umwami arabyemera agiye acinayirobi kuraba isiki ibintu bari bari umubyeyi wanjye niho yari yamubonye bwa nyuma arijina mtena wabo n'abanyeniho yaraje
Idefonse bandanizaho gatoyi unyarutse tuce tuza kukibazo nyamukuru tushaka kuvuga ngene muri komusaba ko habitohoza nashaka abari ko batumviriza babanze bumve urukurikirane guke ibintu byagenze bigashika aho uvuga ko yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1972
undiye Idefo akanyagi ashaka gusubira muri Uganda umubyeyi we yaramubujije yambwiye ati ibyo amafaire aya mafaranga agiye kurwanira amafaranga yiwe aferi yiwe ibireke si byiza kuri wewe kugira ugende muri ya bihugu nubwo Uganda atari Burundi si byiza kugenda hariya ariko Karori yumvije se wiwe aragenda
muri make Defense heraheza abantu bumve ingene byagenze gushika ingene yagarutse agashika i Burundi akicwa mu 72 muri make cyane
yego muri make cyane reka tunse n'umwunganira Remy urumva nuko turavuga ibintu uko byagenze kandi kuko hari abayitoza izerekana mu kwezi kwa kabiri ko mu 72 Ego simba nani ye avuga yuko bahuriye mu hoteli nambari Hilton mu Bubiligi ngo bagahura batari babiteguye mugabo byari bizwi neza yuko simba nani yari yabiteguye hanyuma barumvikana yuko icyo cyimbiro cyo kujya Uganda aravuga yuko yokikora ati nta ngorane ubushitse hariya ushatse no kuzi Burundi nta kibazo ibintu bene nibyo mugabo rero ashitse mu Uganda niho hagiye kuba intambamyi kubera abo bari kumwe yari kumwe n'uwo Emmanuel Biha rero bashikiye i Uganda hanyuma ibintu uko byagenze nuko Idi Amin nawe nyine yahavuye asa n'ubijamo mugabo w'akabijamo avuga ati uyu muntu umushitsi wanje yaje ngo tugiranire business y'ibintu dusanze dukorana mugabo abakuru y'u Burundi harabi ikintu cuko bavuga ati uko ari hafi reka tumurondere turabikoreza i Burundi mugabo babigira ukuntu byateye amakenga mu perezida wa Uganda Idi Amin Dada aravuga ati uyu muntu nimwaba mugomba yuko azi Burundi nimunsinyire muvuge yuko atacazoba hanyuma jewe nta kibazo ndaheza nanje ndamubwire ko atakizo mushikira rero bizwi yatangura kwitweka yuko ndashaka kuja i Burundi urumva baratangura kumubwira ati kuri ngaha urashaka kuza ukaramutsa ababyeyi bawe igikuru ni uko utasubira muri politiki ibintu be n'ibyo mugabo mu nyuma rero abari basanzwe bakora muri diplomasi ya ba secretary d'ambassade harimo abitwa bankundwa n'abandi barabimenya bari babizi ndize bamushyira mu ndege babazi yuko bavuga ngo bamukubuye mu ihoteli ngo bamujyanye mu yindi hoteli mugabo uko bamwinjiye mu ndege mwinjiza mu ndege mugabo indege urabona ko itebye asanga rero bamushikanye Burundi uko mushikanye Burundi ntabyo yari azi
aho hari
gari hari tariki Emmanuel Biha aho hari tariki 31 y'ukwezi kwa gatatu
mu 2023
hanyuma mugabo bagiye Burundi n'uyo Emmanuel Biha na Ndize Karori hamba rero ndize bacamujana directement igitega ku kirimba kiwe cyakira niko no vuga mugabo bacumushikiza mu nzu akazu k'abakozi kandi nyina wiwe nawe yabahambavu ico kirimba cumwana urumva rero acamara ukwezi ngaho imbere yuko bamugandagura nka rero no vuga yuko
ari ihe tariki
igihe ba yagandagwe itariki 29 mugabo umva yarahamaze ukwezi
29 mugabo ukwezi kwa kane
mu kwa kane
nkuko mubivuga muravuga ko mutazi uburyo yagandaguwemwo ico gihe muri ko musaba ko hoba itohoza ndibaza ko atari rya mbere itohoza nk'iryo risabwa nariko nshaka kuzana Agnes amaze umwanya turindiye nashaka ndakoze Agnes mumaze gusaba inshuro zingana iki ko haba itohoza ku byerekerwa rupfu muvuga ko datomoye kandi ibyerekerwa rupfu gwiwe byagumye mu mwiza kubganyu mumaze gihe mubisaba canke ubu niho mukiri hagurukiriya cyane
murabona yuko ya mugwi ukutoza ukuri no kunywanisha abarundi wagiyeho hamaze ko bajya amasezerano y'ukuzana amahoro no kunywanisha abarundi mu 2002 ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo cyaje vuba ni ukubwire ngo bashireho uwo mugwi byarafashe ikiringo hanyuma twebwe novuga yuko icyo tugiye kugisaba ubuunyi kubera urabyibuka ko higeze kuba abantu bavuga ngo habitoza bararungika imigwi y'abantu baza novuga ku Serengeti gusa kugira fuye ahantu hari harerekanywe ngo yuko ariho bashinguwe umwami Ntare igituma uko kuri tukurondera ni kubera icyo kibazo cyagumye kiri mu mwijima cyane jewe nibuka yuko kamenyesha makuru nagiye kuramubyeyi wiwe baramparaye akambwiye kumubwira ingena umwana we yashitse igitega akagemura keshi keshi muri prison bakamubwira bati turavyakira turayimushikiriza mugabo we nugende bisigura ko yagumye agemura keshi yitwaga muri umwana we wafunzwe kandi bari baramaze kumugandagura rero ivyo byose n'ubusi byo tuvuga byose n'ibyo umwe wese ashobora ko yarasomye yoba yarumvise cyangwa yoba yarabonye bisaba rero yuko haba isesengura rikomeye rikozwe n'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira ngo baze banywanisha abarundi bose abahutu n'abatutsi ariko kandi nabo bo mu nda y'ingoma kuko nabone ivyabaye byarahitanye byarabaciye ko umvise ko bavuze ko hariho abari kumwe na Karoli Ndizeye igihe avanwe i Buganda aza i Burundi umuvyara we muhungu wa Biha urumva nawe ne yari uwo mu nda y'ingoma ariko na muri burya bwicanye abwabaye itariki 29 z'ukwezi kwa kane 72 hari abantu benshi bakomoka mu nda y'ingoma abo ngahe Burundi bitwa baganwa bishwe nabone ikeze ko bishwe byakurikiye nuko bagiye baratotezwa bamwe barapfuye abandi barahunga ivyo vyose twari dukeneye ko bitozwa neza hanyuma bakavuga rero nuko ukuntu umwana w'umwami Ntare wa gatanu yagandaguwe akagandagurwa hari Repubulika mugabuka uko kuri kuje hejuru ubutungane nibukore ngo hamenyekane bamwishe niyo bamushinguye ure twifuza kumenya uko kuri cyane cyane niyo bamushinguye cyangwa bamutaye sinovuga ngo baramushinguye kuko ibyo turondera ni ukugira ngo batore ibisigi byiwe hanyuma ashinguranwe iteka nk'umwami w'u Burundi mbere haboneke n'ikigabiro kuko urabona niko vyamye hakiri intwaro ya cami ari umwami wose ari ikigabiro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga twatumiye abakomoka mu nda y'ingoma y'ibwami i Burundi bari kubavuga ku kugene Ntare wa gatanu Ndizeye yagandaguwe mu mwaka w'1972 bakaba bavuga ko yapfuye mu buryo budasobanutse kandi ko ibimwerekeye vyerekeye urupfu rwiwe byagumijwe mu mwijima bakaba ariko basaba inzego za leta mu Burundi basaba umugwi ujeje gukuri no kurekuriranira seve kogira itohoza kubijanye n'urupfu rwiwe kumwe na madame Agnes Nindorera ari mu bashinze ishyira hamwe Fraternité Ishaka ari Bujumbura mu Burundi Ildefonse Rugema umuganwa w'umunda y'ingoma ayoboye ishyira hamwe rishyira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise ari mu Bwongereza na Ciza Remy Muhigwa ayoboye komite umugwi kukirimba w'abaganwa bari mu Bubiligi komoka abari mu gihugu cy'Ubiligi no mu Buholande umwuzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu Ndizeye. Ngaruke kuri Ildefonse, iyo komision muramaze kuyandikira muramaze kuvugana n'abayigize hamwe na leta kuri iyo dossier bababwira gute idossier kugira iryo tohoza musaba?
Ego me nubanza kuvuga yuko kuvyereke gutangura kugira itohoza ry'ukumenya aho bataye umwami Ntare wa gatanu ari ibintu twatanguye kuva kera. Ndibuka yuko twabitanguye mu 2021 icyo gihe twarakoranye ni radiyo yitwa RTA murazi yuko ariyo yahavuye isohora itohoza risobanutse ry'ingene umwami Ntare wa gatanu yakuwe hanze agategwa imitego akaza mu Burundi akicwa abantu b'abanyororo bitwa yuko bamutaye bakatangura kuvuga ingene ibintu byagenze. Iyo toza RPA yarabikoze nibaza yuko ari ikintu gikomeye iyo severe yofatira ko kuko niko byagenze. Hanyuma najewe ngaha mu Bwongereza najewe nabigize itoza mfatiye ku muntu yari umuhanuzi mukuru wahoze ari umukuru w'igihugu cy'Uganda Idi Amin Dada umwongereza yitwa Robert Astor urumva umwongereza nasanze tubana na hafi ya homba. Hanyuma rero kubera ariwe yarajejwe ibintu by'indege mu Buganda icyo gihe ntare wa gatano bamutega imitego urumva naragerageje kumushikira turayaga wari mu 2012 mu kwezi kw'icenda mugabo ntiyanyishuye neza kwera amaze gukura yaramaze kugwara indwara zo kwibagira hanyuma rero ntiyashoboye kumpa inyishu nari niteze ego rero hanyuma rero aho novuga ingene twagiye turagira amatohoza mugabo muribuka no mu 2012 naho nyine yuko nkuko mushikashumye anyese n'imbere yaje kubivuga habaye abantu baza kurondera aho baba barataye umwami ntare wa gatanu izo n'amatohoza yagiye araba mugabo icyo twuvuga iki si ikibazo cy'uko araba abaganwa umuryango umwami ntare wa gatanu wonyine ufata iya mbere ngo ushyire icyo kibazo imbere ntare wa gatanu yari umukuru w'igihugu nk'abandi bose urumva leta niwe ufata iya mbere ikanafasha kurusha kuko ukudahana twebwe dufatira yuko kubaho ukabakica umwami ibyo zerekana neza yuko yabaye ikintu cerekana ukudahana ko kitagira aho kigarukira aho wibugwaho ukabakica umwami namwe nimwibaze ingene umunyagihugu ashobora kwicwa nk'isazi izo rero niko tubona yuko ubwo butungane bubaye ababikoze bagakurikiranwa kandi bamwe baracariho cyane bagafuma nabo nyine bicisha bugufi bakatubwira ati aho twamutaye naha tukamushingurana iteka izo n'ibintu bikenewe kandi mu byerekezo by'ubutungane nibaza yuko leta cyane cyane dufatire kuri leta itwara iyo leta mbyeyi kandi turabona yuko iri kwirashyira ibintu imbere cyane cyane ibintu byo kugarukana amahoro aho rero tukavuga tuti icyo kibazo niba gifate nk'ikibazo cyabo hanyuma twembe abo mu muryango tuzoshima muri rusange.
Reka nze kuri Remi Muhigwa, amaleta yagiye arakurikirana mu Burundi mwaba mwarayasabye kwagira itohoza ku bwanyu kumbure mwibaza ko atoba gushika ubu yaragize aya matohoza mwibaza ko byavuye kuki muri make mwibaza ireti hari ubu ariko ikintu izogira mu byo muriko murasaba kugira yubahirize ibyo musaba
turabyifuza kenagenkumbira ko nukumbura aya matohoza 2012 nari mu bantu bagiye muri aya matohoza i Gitega kukuronderaho ibisigazwa by'umwami yobari kuba mutaye icyo gihe leta y'u Burundi yari bishyigikiye cyane yabishyigikiye harimo na delegation y'abaspesiyalisite yo kurondera abantu bapfuye bavuye mu Bubiligi baraza bakadufasha kwitera ibiki n'ibiki ariko byamaze nk'indwi imwe cyangwa zibiri kugira ngo zitatu ariko umuntu agashyira kuri iyo conclusion ko icyo kibazo ibyo Fonte yavuze kubera kuko hariho abantu bari bakiriho icyo gihe n'ubu bashobora kuba bakiriho nk'umukomanda wamugandaguriye yitwa Sindirije none twumva ukuntu umukuru w'igihugu ariwe mukuru w'inkoramiheto n'ubwo uwo mukomanda yari muri retraite abwirizwa kubaha amategeko y'inkoramiheto dutuma atamubaza ari namubaze tubwire ko byashyitse ko umwamutaye ibindi byose bavuga ati yari yafunguye ngaha muri kamite bamwiciye ngaha imbere y'iyo selire hanyuma ngo gukinga amazi ntarima ya kiriya giti ubwo babitubwira umunsi wese two turarondera ahandi ukumva ko hariho abantu babizi babinyegereza kandi murenga guverinoma ite abategetsi batabashikira ngo bababaze directement hano nogeza
nawe madame Agnes mwibaza ko ari zihengaruka urupfu rwa ntare wa gatanu ndizeye byagize ku mateka ya Burundi mwitegereje
ingaruka novuga nuko nyine Burundi bwabandanije buhungabana abatutsi n'abahutu bagasubira namwo intwaro yari gukingira abarundi ikamera nk'itariko iravyitwararika ku buryo haciye haba n'icyo kibazo cy'uko abishwe n'abahutu bicanywe na ntare umuntu yumvise ingene bigenda biravugwa ko babataye mu kinogo kimwe ibyo byose byari ibintu leta yari yahari icyo kiringo yarinda kwitwararika ikarondera ufite hanyuma ubutungane ugakora urumva rero no byahereye yuko aba amacakubiri abarundi bagasubiranamwo atantwaro ibinezwe we hanyuma kandi hakaba intwaro abantu bagenda barinuba bagenda barinuba naho vyateze murabona yuko byavuye bikweka ibintu by'ingwano hagati ya Hutu n'Abatutsi murabona ko hagiye hari amakudeta mugabo abo bose bagiye barahanahana intwaro b'abasirikare nta kintu kuri bizarondera kumenya ingaruka mbi ni ibyo by'uko intwaro zagiye zirakurikirana zitatunganirije abarundi hanyuma hakahava haba amacakubiri cyuka kiwi abahutu n'abatutsi bagasubiranamwo hanyuma kandi ikibazo cy'ubutungane kikamera nk'ikizingamizwe ukuri nikwigere kuja habona iko rero batigeze ubutungane bukora byatumye abarundi benshi batizera izo ntwaro zari zihari gushika n'uno munsi ikibazo cyo gutohoza ukuri ku bintu byabaye by'ubwicanyi murazi ko hariho n'abandi bakuru b'igihugu bishwe inyuma ya Ntare murabizi ikibazo cy'ukwica Melchior Ndadaye n'uno munsi ukuri kuramenyekana byose rero bikaba biri mu minwe y'uwo mugwi rero twese tuwanze amaso tuwanze yuko ukora atawo wegamiye ukazana uko kuri kugira uko kuri kuba ari ukuri nyene kongere kumanishe abarundi muti abo bagenzi banje bariko baravuga ingene hariho umuntu yatwara ikambi yagirizwa ko ari we yarungise abaja kwica umwami Ndare no kuha amategeko abamuta mu Kinogo uwo muntu ariho aracyariho hanyuma amatwi ansumira ni uko nyine batatu tubwiye yoba yaragiye ubwiwe kuvuga ibyafise yubwira ujya mu ngwi ariko uwo mugwi niwegeze ushyira hejuru ko waramubajije ku kibazo cerekeye urupfu n'igandagurwa ya Ntare wa gatanu bisigura yuko icyo cizere hagati y'abarundi n'intwaro hagati y'abarundi n'ubutungane n'ikintu catituse cane dukurikije ubwo bwicanyi bwabaye bw'umwami Ntare wa gatanu n'abo barundi bose bagiye baricwa kuva abarundi basubiranyemwo inyuma y'uko iyo ntwaro y'ubwami ivuyeho nk'uko babibasiguriye mu ntango y'ikiganiro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ndagomba ngaruke gatoyi kuri Ile-de-France abantu benshi baribaza icyo Ntare wa gatanu ndizeye yoba bamwinuba ko ico gihe abatwara igihugu cy'u Burundi kugira bashike iyo kubibaza ico kibazo mwobabwira iki naho mutaba mufise ukuri kose kuco bamwinuba ko gushikaho biba bigenda uko byagenze
ego me je nibaza yuko ntacho bamwinuba ko kuko igifaditse kuko nk'uko mwumvise kuko twagiye turabivuga mumva bamukuye mu gihugu muri munyonyo 1966 hanyuma arava mu gihugu amara imyaka 6 yose atakiri muri politike murumva yuko yakora utwiwe ariko iyo ntwaro ya micombero ariyo yatembagaje intwaro y'ubwami murazi yuko ari intwaro itigeze itekana na gatoya kuko baguma bikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka ibyo zagiye biraba hagiye haraba ishaka ryo gutembagazo ry'iyo ntwaro ibyo zabaye 1969 aho abasirikare bakuru batari bake bishwe mu 1971 murazi no neza yuko habaye ibindi by'uko bagiriza abatutsi ngo b'abanyaruguru b'imuranza bashigikiye intwaro y'ubwami bashaka kugira kudeta maze yuko baciye ubanza gupfa na bo nyine mugabo Imana irakinga ntibabica ico bita babyita muri apere ntumuburanye hanyuma rero murazi neza yuko ico kibazo cakiciye gifatana n'ibyo byo kuzana Ntare wa gatanu haciye amezi makeya navuga mu kwezi kwa gatatu hanyuma kandi bikaba bitumvikana neza ingene urupfu ingene iryo zanwa ya ntare wa gatanu mu Burundi kumuzana ku gahato bifitaniye isano n'ingene bavuga yuko harabahutu bateye mu Burundi bigatuma haza kiya kiza 1972. Murazi neza yuko igihe bamuzaniye ku gahato haciye hatangura kuvugwa ngo yuko ngo hariho ngo abantu ngo bateye ngo bashaka kugarukana intwaro y'ubwami abo bita abamonarchiste bakabifatanganya n'izo z'uko ngo hari abahutu bateye bavuye muri Tanzania n'ibintu bagiye bararimentanya kugira bishike kuri burya bwicanyi mwumvise mwabonye bwari kuri Burundi. Ibyo rero byo kuvuga ngo ntare wa gatanu hari icyo bamwinuba nta na kimwe kuko yari kwararondera kugaruka mu Burundi gutwara nibo bagiye kumurondera baramutega imitego araza mu Burundi baramuzana ku nguvu mu Burundi baramwica biba ibintu akamizwe n'ingoma. Mugabo iyo bavuze nk'abo bagenzi banjye bari bashishijemo baravuga bamwe mu babizi sindubije ni umwe muri bo. Mugabo hari n'ubundi yitwa Simbananiye. Simbananiye n'umuntu abizi cyane kuko wewe aravuga neza ingene yari yamuteze imitego akamukuriyari akamukura mu Bubiligi akamuzana mu Buganda akamukura mu Buganda akamuzana mu Burundi. Ibyo bintu hariho abantu babizi igihugu nicyo gituma tutazoronka amahoro vuba kuko kubona abantu badukurira bamaze kurenza imyaka 80 babona ingorane twaciyemo mugabo bakagomba banumye. Ibyo ni ikintu gikomeye kirimo n'umuvumo novuga kuko ntizumvikana ingene abantu nk'abo babona igihugu ingene kiriko kirononekara ntihagire ikintu bava hasi ngo bavuge bati ibintu kugira bisubire mu buryo twogira gutya baguma bajya mu ruhande rumwe rwa politike kugira bagume bateranya Abarundi. Aho rero icyo novuga ni uko ibyo z'uko twebwe mu muryango w'ubwami turiko turasaba yuko uwacu ubwa mbere uwacu nko mu muryango yokorewe ubutungane mugabo n'igihugu nikibishira habona ukudahana kuja habona hanyuma niho twotera imbere turaba ibindi mugabo nk'uko mushika cumi Agnes ngabivuze barisha umwami mu nyuma barisha umuperezida abantu bose n'abantu bakomeye mugabo nta nkurikizi none mushaka umunyagihugu yishwe habi nkurikizi gute. Aho rero niho bigoreye aho rero niho tubona tuti leta yose yoza ishaka kurondera amahoro arama nibanze ikure ibyo bibazo mu nzira. Ibintu abazungu bakoze byo gushaka gusenyura Burundi bagombye gusenyura ingoma y'u Burundi ibyo byatanguye kuri mwezi Gisabo hanyuma batuzanamo amacakubiri abo bakava ntara baragiye mu 1962 dutsindi kwikukira ku Burundi ariko abarundi twebwe nyene tuca tubakorera mu ngata tubandanya ushaka gutembagaza iyo ntwari y'ubwami turayisenyura tuca dushaka kuguma mu macakubiri y'amoko n'ubu nibyo tukirimo. Murumva neza yuko hakiri agahaze iyo ntwari y'ubwami barayitembagaje kwica ntare wa gatanu bagombye guca umutwe inda y'ingoma y'u Burundi. Icyo nicyo kintu byabigamije.
Nashaka madame Agnes Nindorera tugiye kurangiza nikihe iryo toza muri komusaba nihe kamaro ryogira kubijanye n'amateka y'igihugu kubijanye n'ibyugu gutuma abarundi bamenya nk'ibyo yari karavuga kubwicanye bwabandanije buba ukuri mbikuje habona bikaba bikibandanya bitegereza ibintu gushika no munsi akari cyo gituma ubwicanye bubandanya atankurikizi bavuga kubera ko ngo atabutungane buri mwibaza iryo tohoza bigiye habona rigashira ukuru habona byo fasha iki mu mateka ya Burundi.
Je muri make mvuga yuko iryo tohoza rikozwe rigakogwa hakurikijwe ingeso n'imigenzo y'u Burundi y'ubushingantahe abavuga bati kuri guca muziko ni gusha ukuri kukaja hejuru ariko ukuri ukaba intango y'ubutungane ikongera ikaba intango y'ukunywanisha Abarundi by'ukuri. Nibaza yuko ivyo vyogira akamaro kanini nya ku Burundi hanyuma abarundi bakabona by'ukuri kunywana mugabo kandi bahagarariwe kandi bahagarara ku butungane atanumwe arenganywa atawanjye wangura je nibaza yuko ibyo byoba ari ibintu bikwiye cyane byo cy'u Burundi kugira abarundi bumvikane hagati yabo ariko kandi abarundi basubire bizere amareta atwara u Burundi. Igitumane bivuze hariho umukuru w'igihugu uno munsi yaravuze yuko ashaka gusubiza intahe mu butungane ahereye cyane cyane ku ntahe yo ku Mugina. Nibaza yuko ibyera ariko ingorane uno munsi ni ukuronka abantu bivuga kuri ni ukuronka abatware bahagararira amahoro bagahagararira ubutungane kandi bagacungera umutekano w'umurundi uwo ari we wese bataravye ngo ni umutungo ni umututsi niho by'ukuri nuko kuri kurondegwa n'uwo mugwi ko bakubwiza icyo kumarira u Burundi n'abazovukira mu Burundi minsi iza. Twe turi bakuru twabonye byinshi ariko hariho ibintu byinshi bibuze kubwira u Burundi bwubakwe by'ukuri bwubakirwa ku kuri no ku butungane.
Murakoze. Mu kurangiza munsi y'umunota umwe Remi Muhigwa, mu gihe mu mwaka uza hazaheze imyaka 50 ntare wa gatanu ndize agandaguwe mu gihe muri ko musaba iryo tohoza munafise icyizere ko iryo tohoza rizoba ryabaye izo nzego muri ko musaba nk'umugwi sever uzoba wabihagurukiye munafise icyo cyizere mu gihe muzoba muri ko mwibuka iyo myaka 50 muri make cyane gose
muri make twagifite icyizere nabo yitwa ikora tutafite icyo cyizere kandi umwaka ni muremure bahagije ubwire iki amatohoza abe kandi nk'uko bagenzi banje bayivuze ari de fontaine agnes bibaye urundi ngo gushikira imyaka 60 ya independance kumeze neza twese tumeze neza tuzizera kandi tukizere cyane cyane.
Murakoze cyane. Hari mu kiganiro muri isanga twari ko turavuga ku bijyanye n'urupfu rwa ntare wa gatanu ndizeye nitoza abakomoka mu nda ingoma y'ibwami i Burundi ariko asaba ko ryoba kugira habe umuco kugende urupfu rwiwe igandagurwa giwe nkuko babivuga byabaye mu mwaka w'1972. Twari twatumiye Madame Agnes Nindorera ari mu washinze ishyirahamwe Fraternite Ishaka ari Bujumbura mu Burundi. Idefense Rugema umuganwa w'umunda y'ingoma ayoboye ishyirahamwe rishyira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza na Ciza Remi Muhigwa ayoboye komite umugwi ku Kirimba w'abaganwa bari mu Bubiligi komoka abari mu gihugu cy'Ububiligi no mu Buholande muzukuru kuri nyina umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu ndizeye. Ndabashimiye mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
Ego murakoze cyane kudutumira.
Murakoze gose.
Ndabashimiye.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mi cosa me la bontà Ya bayi isubizo cha